Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Muri abandi mwaramutse cyitwa na makunzi b'ikiganiro yaga mutaramanye na Maria Karoni n'inazo kuri mikoro musangwe ikaze mu kiganiro yaga cyo munsi. Duhere ikiganiro cyacu mu nkambi ya Rusenda ikigo cyo kumvikanisha batase mu ngo cishira hamwe cy'abakenyezi oni fame cyaraye cibwurukomba amazi muri no joro ryaraye rike. Ibikoresho by'agaciro byo muri ico kigo byose byaratwawe n'abagizi banabi batashoboye kumenyekana. Cishi kuri yo nkuru na mugenzanje Odeta Nibizi.
Ibikoresho byo muri ico kigo bigizwe n'intebe, ipompo yo gupompa ibitegwa, ihema, ivyuma bibiri byo kuduza amajwi megafone mu kinofunofu n'ibindi byinshi by'agaciro nivyo byaraye byibwe muri ico kigo nk'uko bimenyeshwa n'umukenyezi aserukira abandi muri ico kigo akanasaba ko amatohoza yigenga yokogwa mu maguru masha abaraye bakoze ubwo busuma bagahagarikwa bagacirirwa urubanza.
Severa ibyaraye bibaye baraye batwivye ibintu byose twari dusigaranye muri onifame baratwivye intebe umunani baratwivye ni gipuliza imi amashamba baratwivye na mikrofone gushikaho bashikirira no gutandura ihema yari itanditse indani mu nzu twakoreramo irenyo hariho umuzamu w'ijoro n'uw'umurango abo bantu kubera iki batoba dukurikiranira bababaze ibyo bintu kuntu byo bavyaraye byibwe usaba ubutungane ko bwo kurikiranira hagufi iki kibazo kuko sibwo bwa mbere twibwe nta muntu numwe arakurikirana abo bantu.
Severino Nzobonimpa amenyesha ko ubusuma nk'ubwo bugize ubwa gatatu bukorewe ikigo arongoye ariko akababazwa n'uko atanumwe arahagarikwa canke ngo afungwe kubera ubwo busuma.
Tugwe mu Rusenda muyaga mu gisata cy'indero. Ikibazo cya leta ya Kongo gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu mashuri ya kaminuza ku banyeshuri barangiza amashuri yisumbuye cyaratanguye kuri uyu wa mbere igenekezo rya 18 ruheshi muri teritwari ya Fizi isanzwe irimo abaya makambi impunzi z'abarundi. Abanyeshuri ijana 57 barangiza amashuri bo mu nkambi ya Rusenda nibo bari kubakora icyo kibazo. Bamwe muri bo bakaba bayazana mugenzanje Graciano Arenga.
Cewe nitwa Iriho Anwarite niga kuri Institut Maini Kaboke ya kabiri. Turashimiye leta ya Kongo ingene yaducaguriye ikibazo.
Cewe ni ga kuri Institut de la Reflexion twatangiye gukora ibibazo by'umunsi wa mbere bita critique biriko bigenda neza kubera yuko nta n'umwe yagize ikibazo kandi turashimiye ishyirahamwe ryaturiye amasomo twebwe impunzi bwabo na leta kandi turashimiye ukuntu abajije umutekano barakora baragerageza kuducungerera aho turiko turakorera nta n'umwe yagize ikibazo.
Tutandukire yagwa mu gisata cy'impunzi tuyafatiye mu gisagara cya Bukavu. Mu gihe ku munsi weje aho bukera isizohimbaza ku nshuro ya 17 umunsi mukuru wahariwe impunzi, ishami ry'ishyirahamwe ryita impunzi haseri Bukavu ryaratunganije kuri uyu wa kabiri inama ku mashyirahamwe y'abagira neza ku buzima impunzi mu bisagara zibayemo. Mu kurangiza tubamenyeshe ko hari kwigenekerwa rya 20 ruheshi mu mwaka w'2021 ahisi yafata mu minwe ikibazo cy'impunzi. Kuri iyo tariki inama y'umutekano y'ishyirahamwe ONI yaremeje ihimbazwa ry'umunsi mukuru wahariwe impunzi uko umwaka utashe kuwa 20 ruheshi mu ntumbero yo gukubita agatima mpembero kuri uyo mugwa abantu wisanga wahunze igihugu cyabo kubera ingorane zitandukanye zibashikira bari mu gihugu cy'amavukiro. Mu nkambi y'impunzi za Rusenda na Murongwe imyiteguro ni yose. Odeta Nibizi adufitiye byinshi kuri iyo nkuru.
Tamba injino z'ikirundi n'abakina amareresi hamwe n'urukino rw'umupira w'amaguru hamwe n'ibindi bikogwa byo kwinezereza nibyo byateguwe kugira bahimbaze uwo munsi mukuru. Bikaba bibaye inshuro zine bahimbaza uwo munsi mukuru mu nkambi ya Rusenda kuva inkambi yuguruwe mu 2015 umwakuzana Imana ibishatse. Uwo munsi mukuru uzobera mu nkambi ya Murongwe nk'uko twabimenyeshejwe na Gabriel Nzanzu asanzwe ari umukozi wa HCR akaba ari nawe ajejwe itegurwa ry'uwo munsi mukuru. Aha hakaba harejo hahise mu nama yagiranye n'abaserukira abandi mu mpunzi za Rusenda.
Nino kuri iyo nkuru ndangirije k'ikiganiro ya gacino munsi. Nshimire Gisereje bisimwa ku burongozi bwa Yakobo Kahora bakiduteguriye. Maria Karolina Sinini nahazo nakibashikirije na Gahwane.